party, party, party. Let's see, dance, dance, dance. Kamu tushemererwe
Iwe izoba
Azatwe chakarire
Iwe izoba
Ite vyonsi no mushenyi
Iwe izoba
Azatwe chakarire
Iwe izoba
Ah, gambira tenyi No wokuba niba mubanja hisideni Atafayo hafedi Narisho kureba option to bed Iwe tori harisiti hafedi Hamira hamwe Life will be better. Oh, dati nati nisiba for this and this one. Chakunye nywe, nokurye yerire. Oh, we na banywa ni bawe. Oh, we na nyenye na banje. Kamu tushemererwe.
Iwe izoba.
Azatwe chakarire.
Iwe izoba.
Ite vyonsi no mushenyi. Azatwe chakarire
Iwe izoba
Today today tuiza kuchakara Titu kwendi mwabo kutagara Welile vya we titu kwenda kumanya papa Faza kebesha yo kuchakara Ito lizoba biasa vitafundi chire Tika umbo mundera kwendo chidongi wachero Izo kumere meta kafeza na zabu Kamu tushemererwe
Iwe izoba
Azatwe chakarire Ite vyonsi no mushenyi
Iwe izoba
Azatwe chakarire
Iwe izoba
Ah, omuchidonga mda best of story tena Oti omano vya pana, tibio kutana Ejine shayo, kunda no kuchakara Ije njaza mana vetare Azatwe chekore, kanyanjizo mkatari Obwa bishop na reverend imwe Mutushavire, mutuwele With the good life agent happiness Kambana Agnes Kambana Charles T. Chevy Canabiansi Iwe kamu 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 Ija 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 Kwe chakarire
Loka
MK from home music Massive production
Kamu tushemererwe
Iwe izoba
Azatwe chakarire
Iwe izoba
Ite vyonsi no mushenyi
Iwe izoba
Azatwe chakarire
Iwe izoba
Lofa